intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Ikiganiro cy'ugwaruka cy'uno munsi gishimikira ku basirikare b'u Burundi barungitswe muri Repubulika y'Intwaro Rusange ya Congo. Leta yamye yemeza ko barungitswe gutuza abagwanyi b'umuhaje tabara uvuga kugwanya leta y'u Burundi bitwaje ibigwanisho. Umuvugizi w'igisirikare mu kiganiro yatangiye ku wa kane uheze yarabeshuje amakuru yaramaze iminsi aca ku mbuga ngurukana bumenyi yemeza ko u Burundi buriko butakaza abasirikare benshi mu ngwano zibuhuza n'umuhari M23 uri kugwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Gaspar Baratuza yarabihakanye yemeza ko igisirikare kifashe neza aho muri Congo kandi ko n'irumiko ryabo muri icyo gihugu ryatanze umusaruro mwiza ku bijyanye n'umutekano mu bice u Burundi buhana urubibe na Congo. Ugwaruka bari muri kiganiro baragira icyo babivuze ko muri kiganiro muri komushikirizwa na Francine Kanyange. Kaze mwese.
Dafite ijambo.
Umvirize bimwe mu byashikirijwe n'umuvugizi w'igisaga cy'u Burundi Gaspar Baratuza muri icyo kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru.
Bagomba gucivuta abasirikare kumbure batari hariya mugabo barahandi bari kwitegura ati nimuze ntuze nyawe bahetse barabuze rero isagamirizo birabangira baca baje rero kwandika ibi yuko abasirikare bahonye hehe ni ukuburaba abaribo nicyo bashaka gushika abasirikare si ukuvuga yuko batitaba Imana batugamba ntibaterana amashugwe mugabo igihe kigi batanga sibyo nibanga rya gisirikare naho bumwe arababaje kandi ni umusirikare bigufashe ikinda guhaye igipigi bijya baguha sibyo rero nanka kubesha ntabwo ndakubwiye kandi ntibigezeho inkuru reka kwigora ntabwo nakubari
ukanya ijambo ni ry'ugwaruka. Matisa ati umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yarabeshe yongera afata minenegwe ingorane abasirikare b'u Burundi bari muri Congo bafise.
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi basuga gasupare ayo masirikare wabadutwara canke umasirikare wabatuvugira ariko ntabwo avugira igisirikare avugira umugambwe uri ku butegetsi. Igituma tuvuga uko barasize gasupare kuva mu mwaka w'2015 yarerekanye uruhara rutari rwiza rwerekanywe abasirikare bacu mu byo kwitiratangazwa no kubahuka akajya imbere y'amakungu imbere y'iradiyo imbere y'abarundi n'abarundikazi akavuga ibintu nk'ibi agatera soni na kamaramaza kumva avuga ko atabasirikare b'u Burundi bahera mu gihugu cya Rusange ya Congo. Abasirikare baheze umuhinde yeje ibizigi 140 tuje barishije akaba ahitabwira akajya imbere y'abarundi n'abarundikazi akavuga ko atabasirikare bariko barava mu gihugu cya Congo. Turasabye ahubwo umukuru w'igihugu n'igisoda n'utwara isoda n'abashikiranganje ko batanga imihoho. Icyo kintu twabisabye ko batanga imihoho kuko ni ibara tubabwiye ko ari ibara na kamaramaza twari tuvuye mu gahondo twese twumvise ibiriko biraba twebwe agahirahira akavuga yuko atabasoda ariko baragwa mu gihugu cya Congo abasoda baheze abana b'igihugu twaheye hano atacyo turiko turarya atacyo tuzi ubu hageze naho tutaronka imishahara yacu tutandi yijya twibwe tuko tubwira iki uyu munsi akavuga yuko atabasoda ariko baragwa muri Congo twabwira ukuri twabaha n'ibitigihe twebwe turabifite ibyo twabonye abapfuye indege ya gitaha abo twari kumwe baguye hano n'abasirikare twebwe twaje kubona 140 b'abarundi njyewe ni umusirikare ndi muri region ya Congo. Turasabye ibintu twari twaragurishijwe turasabye ko amakungu yohaguruka turasabye ubumwe bwa Afurika turasabye isi yose yohaguruka ibintu ko birabera muri Repubulika Rusange ya Congo na kamaramaza n'ibara abana b'igihugu turashiriye mu gahinga tutaracyo turiko turagira twaragurishijwe ijo umugizi gisikare yarayavuze yarayavuze ahubwo twasabye ko leta yose yotanga imihogo hera ku mukuru w'igihugu kuko nshaka ko bifite abatransfer twagira ariko yavuze iryo jambo tufite n'amafoto y'abasirikare baguye muri Congo
Edi ari mu Burundi ati igisoza cy'u Burundi kiriho gifatanye n'ingorane ziva kwirundikwa ry'abasirikare muri Congo
kiraza kare ko shiyagureza akaje shiyagureza sozi abantu karali batakaje ari karabara abana kuko iyo mose ndira te yuko iramenshira revi yuko atabwo azari mu gihugu cya Congo bifashe neza kwa kai kwa cyo kubishi rero kwa yuko ko hari bagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Congo sinifata yuko ari inyungu z'igihugu cy'u Burundi yaba yuko ari inyungu z'akagukemura ikamera cyane cyane abandi bene bama bahagaze mu nda igihugu abandi bene nkambu abandi bama bikumira kibiye na kuri uyu munsi kari bake barabizi nta masezerano ahariyo uvuga yuko imishyangiro igisoza cy'u Burundi kirimo kuko yaba ari imishyangiro tuba tuzi gashyuka butse kumbure n'umusoro w'abarabahamba ngo n'ubuhemba ntibagihemba rero sindi yuko igisoza cy'u Burundi cyarufashe igihugu cya Congo abakobwa ari nta ari igihugu kiri nta n'ikora mu bya gisirikare nanjye nangira ari nta n'ikora mu bya gisirikare ngira kiasi kuko amasezerano yagenze ihamba cya kabiri sinavuga icyo igisoza cy'u Burundi cyakora mu gihugu cya Congo ntacyo ngiye kiragwanira ndashobora ni cyane kandi umutekano ku mbibe cyane urubibe n'icyo ntabwo cyakora hafi ko hari ibice bitahora bifashe neza ariko cyane neza kinjiye mu ntambara nashya cyane uko mu ntango rero ushobora leta cyagiye guhagarara hagati mu bintu bakiyaca mu mbavu ntibatahora kwambara imyambaro y'igisirikare cya Congo abantu barasemera mu nyuma batabwa guhindura cyakinda biragaragara rero nta na kimwe ntacyo tubibonamo usibye kurikorera mu gihugu ari urudubi hakayobora abahinzi
biri ati abarongoye igihugu bari bakwiye gukora bisunze inyungu z'igihugu bakareka gukora bikwegera ko
nibaza yuko si ubutaka bw'u Burundi bari kuragwanirwa ababisha n'ababisahire bose ngirana abanyekongo rero abanyekongo umwaka ntazi azokumvikana ikibazo cyabo gitorera umuti ubwo buba nta ngaruka zashyize igihugu cy'u Burundi bararaba neza mu kuraba yuko kuri kintu hari abakozi tutazagira ingaruka mbi naho ingaruka mbi zitagushyikira ariko zigashyikira abana bawe kiriya biya abatwara ari abatwarira abarundi bose cyangwa abatwara neza igihugu ibyo bintu ntabwo abo bari kubyisukamo nka kujya kose kuri abo nyine bayitwa ko ariko bararwanya naho bazobashyira ntibabe naho bokana gute none cy'intambara ijya muri Congo umenga n'abanyekongo gusa none munsi ijya bere hari bere fate jya yazi umunsi naho haboneka abashinga ntaha abagabo bajyaga tugasanga amahoro yabonetse mbego waba undi yagenda guteranya ugenda gusukamo umuriro azacyajya he sindabyumva neza bari bakwiye kwiyumvira nk'abantu bakareka kwiyumvirira inda zabo sinumvira ko bari kwiyumvira n'inda z'abana babyaye kuko no kuba kwegera umuvumo no kuba kwegera ibibazo bazoka bakiwe n'uwa mwana wa naka cyane cyane aka byari imituku nari izi na nyanya badashyira kwegera yuko akindaga intwaro zahabaye kudantwara ashobora n'ingazi yuko nabo nyine biri ko biraba naho abantu batakwandika ibiki bizakwandika cyangwa ibintu bizakwandika ibihe byabaranze biriyandika hariho abari kubarandika ibiri ko biraba ubu nabo nyine ntihazobaho kahise none kahise umunsi bazogashyikiriza kumbura abana babo abana babo bazakwimba gute rero hanini no kuraba bagakora ineza y'abarundi bakaraba bagakora ineza y'u Burundi bakaraba bagakora ineza y'akazoza k'u Burundi bamwe barimo bavuga baririmba gusa mu majyambo ngo 2040 2060 ibyo byose ngira njye umutekano ngira nari nzi ko bihari uburamu nzi ko bari kwiharura kuri ya mazuba nyine aza bayubakiye agakiranije
tao ari mu Burundi wewe abona ko ibyavuzwe n'umuvugizi w'ibisirikare ari ukuri uravye ko umutekano wifashe neza kuva u Burundi burungika abasirikare muri Congo
ibyo kuko amahaca iminsi akabaho abantu baza muri Congo barajya kujya kurumbanya bari kuva ingabo z'u Burundi muri Congo n'ukuri ubonye nagahengwe nta bantu batese tutura kubera imbatanye itumye ya anyi ni ndo gusima kubera kupenda bazikia muri Congo z'u Burundi n'ukuri ku mipaka y'u Burundi na Congo hameze neza hafi y'imana habe n'igihugu y'ubukubuni ije neza abantu bari kwakira ingorane abantu bari kwakira cyane bari kwakira ingorane bari gifashe neza
gael ari mu Burundi abona ko ico leta ivuga ko cyayijanye muri Congo atari cyo iri kwirakora
ajenge mu vugije ubishikaye cyo Burundi yavutse no kwimba nabirimo ubeshi bishi yemwe ubeshi bishi cyane nane ko abashaka bo Burundi bagiye muri Congo kugwanya M23 na ikagunga ye ya kurira ibiche ye kaurie ikunga ye kuye ya kurira ibiche mwe Kongo ifati ibiche ye mwe kani mawasada urundi na wakati kira wakunga kira yo iki ingi mbona mawasada urundi kwa wabia kongera umuhari rende tabara uwe mawakani mwa urundi nana rende tabara kwa atara isambura kareli tabari kiriho itoreka guhungabanya umutekano gute mu Burundi iyo barangiye bakavuga bati reka tabara twayisambuye twayifuse n'ikibaho nabundi ari umuhari ukiriho ukiri muri Congo n'ubundi ibyo tugenda gutera ibitero bikomeye mu Burundi ntibemere bagiranira ibiganiro na reka tabara kugira ihagarike intambara kuko abasoda b'u Burundi n'ukuri bari kubatikira muri Congo ari abana b'u Burundi atari umutego turongoka muri Congo kuri abarwanya ya leta ya Tshisekedi kandi leta ya Tshisekedi nta kuvugana na M23 ngo intambara ihere yishyigira amakosa ya leta ya Tshisekedi ibiganiro na M23 leta y'u Burundi nayo igira n'ibiganiro na rege tabara Jaga kali letu wa mama huru.
Ikiganiro ni ndafisi jambo. Kifari Murundi ati abategetsi b'u Burundi ntibakunda abo barongoye birondereye inyungu zabo gusa.
Kwa mfugo yu mfugi zuli kurika churundi ni mfugo ya rante alakige ki buhuru kupasende besu de iku aljihugu mura diko ya liyasa kukubore jigufa wana urundi guheku wana urundi kuku ulitura lawa nule puru mama urundi ahu ugezi kubawa kwa kareba yenda muli kongu ni hihe nyungu abarundi wali kwa lalara atari ababyeyi bari kubaraheka batari Burundi bari kubaraheka abana babo ni iyihe nyungu pfuru mu muntu yavuga ati uyu musaruro wavuye mu gihugu cya Congo kubera abasirikare b'u Burundi bagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Congo rero hari ibintu abategetsi bavuga kwinjira nyine byikuraba n'abantu bakeye ku ntebe y'ishuri n'abantu bafite umutima w'urukundo umuntu akabura eti umuntu yobashyiramo rero by'ukuri njye nk'urwaruka ni nkuntu n'agahinda kuko tuhabura abatara bacu inshuti zacu abagenzi bacu twagendanye icyo ni kiba n'ababanje none kubera iki abafite kujya muri icyo gihugu cya Congo babure kigo bagafungwa bafite kujya gusigayo ubuzima kuko ni ibintu bidatahure ni ibintu ntitubona abarundi bafite cyane iyo twumva rero nk'imvugo nk'iyo nje tubibwiye w'igisirikare ndayigeranye n'imvugo y'umukuru w'igihugu n'imvugo kari igisirikare kari igisirikare baho kiyubatse kiyisa amategeko kigenga ariko ubu ushaka bazi konveni kubera bazishyize mu bwambonerakure nimwe rero ni ukuvuga ko abandi aho tugeze hazongera igihe twigwana twigwane ko kuko ibi bintu ntidushobora kubiguma ngo bigume ukunyene oya ntibikunda Sani la zangi huko yu mpale mga msele beke dengo mga msele beke dengo huzo kwa ama Kukumba Awa hige wa ajira baka me
Majika ni Murundi Atabarundi barafise urenga ndira bwo kumenya ukuri kubiriko birashikira ababo
Nimba abikuri Leta ya Burundi ya mirakwa ya Burundi tawasirika na mikwa Wigenda gute ngo ito kino nikiyo chara chimo na mashinga mateka kugira ngo inama nshingamateka yemeze yuko by'ukuri abarundi barundika abasirikare muri Congo nimba by'ukuri umukuru w'igihugu warongoye ingabo ndetse n'abira ingabo General Major Premier Nyongabo by'ukuri bemanga ko barungitse abasoda muri Congo be abo basoda bakura inyungu zingana gute u Burundi buzohungukira inyungu zingana gute mu kigega cya leta ibyo rero tutarabimenya turabona yuko ari ibintu by'amanyanga n'ibintu abasirikare b'igihugu babatse kuba ibikoresho by'abantu batari benshi batarenga na cumi abo bantu nibo ariko barakoresha abana b'u Burundi bagakoresha imitahe y'abanyagihugu basanzwe bigorewe na cyane cyane kuko abasoda b'u Burundi bahembwa n'amafaranga ava mu makori y'igihugu ava mu makori y'abanyagihugu by'ukuri n'akahe kamaro abasirikare bari muri Congo bazozanira igihugu kiretse gusa ko tuguma tubona ko hari benshi bariko barabonera mu ico gihugu ca Congo ni ubuhe bushobundi imiryango iriko iragurira abana bayo mu gihugu ca Congo barungitswemo n'abantu bafise inyungu zabo ku giti cabo atari inyungu z'igihugu imiryango ni ubuhe bushobozi bwo kurayo urumva ko ariko barahumyanga bagateka kazi na muntu mu mpande zose
Malik asaba abaserukira abanyagihugu guhagararira inyungu z'ababatoye
ukuri kugaruka rero turasaba nimba inama nshingamateka yagiye kugira ngo iserukire abarundi iserukire abenegihugu Burundi tubarize atari uko naho inama nshingamateka n'ibidafite ngo ubashe inama nshingamateka yose nishitanga imihoho cyangwa tumenye uko abarundi yuko ari inama nshingamateka hamwe n'umukuru w'igihugu hamwe n'abajijwe ibya gisirikare n'umushikiranganji wo kuvunuwanse bariko baratekera abarundi amaboko umugongo batuma abana b'u Burundi birirwa barapfira ku nsongore muri Congo turasavye rero umuco kandi tugahamagarira abarundi kuvuga ibitagenda rero uno munsi abarundi tuguwe abarundi baguwe abarundi badashobora kuronka ibyo bafungura badashobora kwiyunguruza badashobora kuvuga ibyo wagona badashobora kubahirizwa mu mpande zose igihe kirageze ngo tuvuge oya ku biri kubirabera mu Burundi kandi twihe iteka n'itekane kuko ibyo abatubanjirije umuganuro w'igiko wa Gasore ndetse na Dada yaharaniye demokarasi navuga ari ibi dore igihugu cyacu cyuzuyemo ba bya bindi bavuga basiga yuko harimo bantu batagira icyo banezwe ari abantu bariho kugira ngo ntibamenye ubundi rero umugambo sendi DFDD n'intwaro yawo irarushije abarundi ibyo bita imbona kazunza nihubwo ntisubira inyuma y'igihugu ku rugero utangaje
Idi ari muri Kenya avuga ubwoba afise kuburyo amatora yimirije mu Burundi azotunganywa aravye amajambo ubutegetsi bushikiriza ku basirikare bwarungitse mu gihugu cya Congo
yaravuze sukuri yaravuze sukuri na kazi yatwaye barundi se turababaye kandi barundi se turatumiye ubwo se tuzaba amakurungo amatora ashobora kuba twitabaze basiga abanyaburaya bazoze kudushungera amatora se turabeye yuko batokwiba ama abarundi bagakaraga ingamba zo kubutere none laba laba uyu munsi ibyo turi kubona kabisa nta na kimwe bene yagatene ndakuta kandi abana bo burundi bari kubarahonera muri Congo ibintu bavuga ntibyumvikana kuko burundi mota amafunga adahagurutse bose barahera kweri no kuraba nubwo amatora ashobora kuba yenda ko hataba amatora y'umugambwe gusa eko tukeneye ariko barabanyira ko bishobora kwitoza hazaba amatora y'umugambwe umwe gusa ntibarabe twitabaze amakungu bazoze kuduhagarikira tuze turabe ibyo ngibyo bituma yo twabihira babikapfa ko kubategeka hano nawe tugashyikira ama bakagiheta bagishoboye abo baramaze kunanirwa cyane rwose nawe
Nathan ari mu Bubiligi ati ibyo ubutegetsi buvuga kuri abo basirikare cyerekana ko hari byinshi byinyegeje nyuma y'igikorwa cy'abasirikare b'abarundi bari muri Congo
akantu gatsinda mutahura ibyo uruhande rwe ruvuga kuri mutahura by'ukuri ntibivuga yuko abasirikare bari kubarapfa kuri tehe ntibivuga ku maradiyo gutyo mu bisanzwe by'ukuri ibyo yashikirije umwanya umwe urashaka kumutahura ngo gukurikiza akangare gatoya njyewe cyambabaje chambe ni mpamvu abasirikare b'u Burundi baje muri Kongo kandi abasirikare b'u Burundi baje muri Kongo gubiyo dufate nka Tanzania yatewe bakaja kuyifasha cyane iyo Kongo nyene yatewe bakaja kuyifasha cyari byumvikana ko bihugu bihanye ndibe gufashanya kugwanya mwasi n'ibintu vrema byumvikana ibyo nakwinjana mugabe kitumvikana uno munsi ni kuza FDLR ikorana na Kongo hanyuma leta y'u Burundi ikajya gushyigikira Kongo iri gukora na FDLR FDLR ikabizwi ko ari yakoze nk'inyabwoko mu Rwanda hanyuma abantu bose bari kwaratotezwa bahabaye n'iyo leta ya Kongo n'abatutsi ari nyamurenge biboneka yuko FDLR iri kirabana nk'inyabwoko leta y'u Burundi nayo yagiye gufasha guhonya abo batutsi bo muri Kongo ibyo rero byo bimbabaza ubwa mbere kwa kipigiri basi chapa janabili na chumi na wanga na chumi na watano wabuzwe ya bugati oya na igumanu wangana uchomofa mwaka bugati nijyo tukwana taka jawa sirikari watano uchangu watandatu na igirambole hata ya hugo huzi mijango ya buze sandami muka mwe humbe na chumi na watano muku chage muku chumi na nakazi di tarika chumi nima chumi na zibiri maha jibze ya siki nje ya buka nina huko nina singa gura ya wabaze mkago nakunti uhumundi waza alihana watazofu mga kwela wawo yuma samba ya Kongo awazge nisanga wagore wawo wakumi walindele kwa zoza wavule vishuwa na nengene wa gandara birate ya gahinda iliko viraba birate ya gahinda mga ite ya gahinda chane kuwana lete vundi likifasha awako zihunya boko mguwana vichorizu siguri kareza yuko vimwe rivugwa yuko wali awano wali mwile tanyo vundi wako zihunya boko mguwana bikabyumvikana ko ari byo kuko bagiye kuribandaniriza mu banyamurenge muri Kongo birababaje cyane ariko reka tubyakire
aha niho ikiganiro ndafite jambo kigarukiye twashimikiye kubyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi ku ntambara abasirikare b'abarundi barimo ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo rwana n'umuhari M23 rwanya leta ya Kinshasa ugaruka bari muri ikiganiro mwumvise ibyo bagona mwakoze mwese bakunzi baraje inzamba agatega kawe tubifurije kururanirwa naho ku wa gatandatu za
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.